ukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Ni radio kishwi ya Amerika. Kijya Amerika giye kwashiriza ibiganiro byaryo mu kinyoni mu Kinyarwanda mu Burundi gutumira ku mirongo itatu kuri Flash Twelve komite ya 19 no ku mirongo itatu mirongo irindwi na zibiri mu Rwanda mutumira ku FM ijana na kane n'ibice bitatu mu ijana no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese atatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri Beneza nshuti mwese namwe bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro dusangire ijambo. Mu kiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku munsi wo kwigenekezo rya 15 ukwezi kw'icumi aho isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umupfasoni wo ku mutumba. Abatumire ni Ella M. Lida Wimana aba muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Regine Kirondeye aba muri Canada na Alphonsine Kwizera aba mu Burundi. Tubahe akanya banze batwidondore. Alphonsine Kwizera,
nkuko mubivuze nitwa Kwizera Alphonsine, nkaba ndi mushirahamwe ajapu, nkaba nsanzwe ndi umuhanuzi mukuru mu biro vy'uburongoye ishirahamwe ajapu ku rwego rw'isi.
Namwe madame Ella Uwimana?
Naje nkuko babivuze nitwa madame Ella Emeline Uwimana, ndi mukuru w'abakenyezi b'abarundikazi n'abana baba mu mahanga cyangwa se bakorera mu mahanga. Nkongera nkaba umurongozi mukuru w'ishyirahamwe impuzamakungu ritabara imbabare z'abanyafurika aho bari ku isi yose, Universal Humanitarian Rescue Mission. Nkongera nkaba n'uwatanguje Fondation Diaspora Vote for Mercy irondera agateka ku mukenyezi n'umwana n'abandi bose batishoboye.
Namwe madame Regine Chionde?
Jyewe nitwa Regine Chionde, nkaba mbaye muri Canada, nkaba ndi mu bakenyezi batanguye gukora mu bintu by'agateka kazira muntu mu Burundi. Ndi umushakashatsi mu bintu byinshi bijyanye na migration na diaspora, harimo bakenyezi n'abandi.
Urakoze cyane rwose. Reka dutangure kuri mwebwe rero madame Regine Kirondeye, mutubwire cyane cyane muri iki gihe ku isi hose hari hahimbajwe umunsi wahariwe umupfasoni wo mu Kirundi wo mu gihugu hagati, muri rusange ivyerekeye kunganisha ibitsina, umugambi watangujwe mu bihugu bitandukanye byo ku isi yo kunganisha ibitsina mu bisata bitandukanye by'igihugu, ku bwanyu uyu mugambi ugeze he?
Uyu mugambi ubandanya nk'uko dusanzwe tubizi, urabandanya mu bihugu bimwe bimwe ugasanga uri kwatembere gusumba ahandi ibindi bihugu bikaguma biri inyuma. N'ikindi nk'uko ubizi biratera imbere, intambwe imwe imbere, intambwe inyuma, intambwe imbere, intambwe ziri imbere, intambwe imwe inyuma, ntibyigera biba ku murongo umwe ibintu bijyanye agateka kazina muntu. Kuri ku mukenyezi wo muri rurare hoho n'ibisanzwe kukuratsi ko nk'uko bamaye bavuga amajyambere amushikira inyuma, kandi muzi ko ari we ajejwe kutugaburira, ajejwe ekonomi, ajejwe imiryango.
Yego, namwe madame Kwizera Alphonsine, mu Burundi icyo kibazo cifashe gute? Turazi ko hariho umugambi wo kunganisha ibitsina, umugambi wo gushyira imbere uruhara rw'abafasoni haba mu iterambere ikamu vyerekeye hagati y'akazana umuntu mu bintu byose. Uwo mugambi ugeze hehe, cyane cyane wihwije abafasoni bo mu gihugu hagati?
Urakoze cyane. Jewe ngerageje kuraba mu gihugu cy'u Burundi, novuga yuko intambwe ishimishije Leta y'u Burundi iriko iragerageza gushyiramo akigoro ku mukenyezi mwirimizi, kuko ugiye kuraba nko ku mitumba harimo abakenyezi bari imbere haba mu burongozi bw'imitumba. Ni ukuvuga guhimiriza abakenyezi biriko biragira ikimazi, kuko ahatari hake urasanga abakenyezi bari imbere, ibyo nabyo bigatuma babera imboneza abandi utyo bagacabaza baraja mu nzego zitari nkeyi mu bijyanye no gufata ingingo gutyo mukenyezi nawe akabona gushikirwa.
Madame Ella Emeline Uwimana, ibyo n'ibibazo mwama mwakurikiranye ku munsi ku munsi, mbega icyo kibazo cyo kunganisha ibitsina cyane cyane no ku bafasoni bo mu gihugu cy'u Burundi baba mu gihugu hagati, utwigoro two kunganisha ibitsina kubwanye umuti ubona gute?
Jewe nibaza yuko icyo cyiyumviro cyo kunganisha ibitsina kudufatiye ku bakenyezi babirimizi cyangwa se abakenyezi bo mu gihugu hagati, ndabona yuko nk'uko mwene wacu yabivuze kiriho kiratera imbere cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuko urabye leta ntacyo itari kwirakora kugira ngo ishobore kubahiriza umugore nka benshi usanga ata matongo bafise. Urabona ko leta yaragerageje gushyira abantu mu makoperative, icyo ni ikintu kinini cyane bamaze kugera ko, kuko bituma bashobora gukurima byinshi. Gusa nibaza yuko hari ibindi bintu bikeneye kugira ngo tuvuga ngo intambwe twifuza twarayishitseko, oya, kuko igihugu kiracyari mu nzara. Nuko nibaza yuko haracyari ibindi bintu bikeneye gukorwa no gushikako kugira ngo umukenyezi mwirimizi wowe nkingi y'iterambere, nkingi y'ibintu byose mu gihugu, ashobore kugira uruhara rukomeye. Uretse yuko ugiye kubiraba ubone ariko baraduga bisunonora duhere nko muri za raporo zatanzwe muri 2012, biraboneka yuko umukenyezi ariko aratera intambwe, ariko novuga yuko impinga iracyari ndende, ariko turiko turagenda neza, turiko turavansa muri positive.
Iyo ntambwe ntishemeye nk'uko mubivuga mwese mubihuriye ko Madame Regine Tirondeye, intambamye zobarize
intambwe ni kugira ngo tubishyeke ko ni nyinshi, kuko ishambere cyo kubyumva kereko nama navuze kubyumva ko bikenewe kujya mukenyezi akeneye akazi katari kajya gusa ko kurima, akeneye akazi ko kurima ariko bimubita akakoresha akaronka ibikoresho akoresha bimukura kurima ku isuka bimukura ku isuka nk'akarorero. Mu gihe mukenyezi akirimisha isuka nka kujya turima mu Burundi, jese numva ko baragira intambwe ikomeye abantu bo mu kigo ndaho mu abakenyezi birimira, ariko intambwe nini cyane, kuko uko nurabe intambwe abakenyezi bashitseko, iyo abakenyezi birimira niyo ikiri ndende gusumba iyo umukenyezi wo mu kizungu. Nibyo ashatse kuvuga, iyo ntambwe nini gusumba iyo umukenyezi wo mu kizungu ashitseko, amaze kwa gutorana, amaze ku benshi amaze gutorana, amaze kubona agateka kiwe, mukenyezi wirimizi hari hano hare hare atarashika ni wacu mu Burundi ntambwe iri kwiraza mugabo. Iyo ntambwe sinzi ko nabisigura neza, abo mu kizungu baratera imbere gusumba abakenyezi mu Kirundi.
Intambamye zirihe Madame Kwizera Francine Kubwana?
Kanje intambamye aho zihagaze ahanini hariho ibijyanye n'imico n'imigenzo y'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu Burundi uko ibintu bimeze uno munsi, naho inyigisho zibandanya gutangwa, imico n'imigenzo kiguma ari ikibazo. Kuko hari ibyo uca usanga bavuga ati umugore ibi ntiyo bikora, ugaca usanga bisaba yuko yama ari kuri yasuka, bigaca bituma kwiyumvira gukora ikindi kintu iyo migenzo n'imico ica imufatira. Fashe nk'akarorero, hari igihe usanga umugore avuze ati reka nje nko mu rudandaza nk'akarorero, mugabo kubera kwa kuntu dukorwa twose two mu rugo tuguma turi kugahanga k'umugore, guteka, gukubura, gusenya, bica bituma atiyagura, bigaca bituma nyene aguma kuri yasuka gutyo, ugaca usanga acaguma ari hasi ugereranije n'urugero rw'abagabo.
Madame Ella Emeline Uwimana, ni ikibazo cy'uko ntambwe iboneka naho hirya no hino abantu reka n'abatetsi bakirakamo gasaba ko umfasoni cyane cyane umfasoni w'Ikirundi hagati yisununura iyo ntambwe nk'uko mwese babivuga ntiyambaye cyane rwose. Intambamizi
hari cyane cyane ni ukubera no kungura ubwenge n'ubumenyi bw'abakenyezi bacu birimizi. Bwa mbere barakeneye kuronka uburyo bushasha bwo kurima, kuko bavuze ko basigaye bagikoresha isuka, barakeneye gutera intambwe bagatangura gukoresha amatrakteri n'ibindi. ariko izo navyo nibaza ko atawogirira ntusenya ishavure tacanga iki bariko barakora uko bashoboye kuko aho twavuye ni kure nibaza ko bizofata umwanya ariko ndiba ndabona ko ariko barabikora ikindi nacho ni ukugwiza nk'abakorona hariho moyen de communication nk'uko aba technology bakaba ha amatelefone bagashobora kuvugana n'abandi bantu kugira ngo bashobore kwigisha nabo kora ashobora kwameliora uburyo bakora ibikorwa byabo by'ubwirinzi cyangwa ubworozi n'ibindi hanyuma bakaronka n'amasoko babishoramo icyo ni ikintu kinini cyane kuko iyo ushora ibintu uyikora ibintu utamenya aho uzobijyana nawe ngo bizokugarukire usanga ari ingorane ikindi nacyo hakeneye nibaza yuko nta mategeko arengera abakenyezi abakenyezi usanga badakingirwa mu kazi kabo urabona bararima mugabo usanga nk'umukenyezi yakuze ataragera akuze atagishobora kurima nta serivisi za sekirite sosiyali agira avuga ati ubu ko ntagishobora kurima reka nzobeho ukuntu ucanyereza izondihire ikindi nacyo urabona nk'umukenyezi afite nk'abana batanu batandatu biramugora kujya kurima atagira umuntu amasigaranira abana icyo cyose ni ibintu n'amandikape ashobora gutuma umukenyezi w'umwirimizi adashobora gukora akazi nk'uko gashoboye ugasanga bakora amasaha make baca kwita ku bana agaja gukora ibindi bintu byo mu rugo rero ibyo biri mu bintu bikeneye guhinduka kugira ngo umukenyezi avake akitwe ntuzenya kompetuma ku mwuga we wo kurima cyangwa se gukora ibindi bikorwa kandi bakanamuhindurira n'akazi kugira ngo ntiyamarima hariho korora hariho cyangwa se bakamugira n'ugucuruza na zindi baza ko abagore babiri bizaba bashobora kubikora guhindura ibikorwa bakora kugira ngo bateze imbere igihugu na cyane cyane bahereye mu miryango yabo nko mu mashyirahamwe yanjye ko turabikorera ko kugira dutere intege umurimyi umukenyezi n'irimizi ukuntu ashobora gutanga ubuhara rudasanzwe mu guterera igihugu ahereye muhiri wiwe
mwavuze ukuntu nk'abafasoni bo kwiteza imbere mu gukoresha ubuhinga bwa none amatraktori mu kurima ariko hari n'abandi bashobora kuvuga ati nyabuna kuva umwigeme wo mu Kirundi hagati akwiye guhimirizwa akaja mu ishuri kaminuza kuko ubwenge abafasoni barabufise biramaze kugaragara nyuma za kaminuza zikomeye naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika abafasoni usanga bari imbere cyane rwose mu byerekeye za kaminuza ukuntu bariga neza bakaronka amanota meza icyo nicyo bari kimbere cyiza cy'uko n'abakobwa bakiri bato baruguru bakwiye kuminuza abashuri bakaja mu mashuri mato mato ayisumbuye kaminuza ikabagashe cyane ku mashuri kugira doktora kugira ngo na ya mirimo bahora bakora ikozwe na bwa buhinga mwavuga icyo ishobora kuba ari kimvura cyiza madame Jeanne Kironde
icyo kintu mbuze nicyo ubwo rero aho kuri iyo ntambwe mu Burundi cyane dufite imbere cyane abana mwana umuntu w'umunyagihugu cyane cyane kuva hacyagihe bashyira ko bimwe byo kwiga ku buntu harya abarundi barabyumvise basigara abana bo bakobwa mu ishuri mugabo hari ibindi bantu bavuze ko iyo shuri yiga kashika hagati gaca bihagarara kubera bya bindi twavuze sinira kubisubiramo babivuze arange ibimuhagarika mu nzira nibyo byose abo bose bavuze kuko abo yatanguye batangura nta umuntu akivuga ngo ndakunda umwana w'umukobwa muhira nk'uko babikora kera ariko ari ikintu ushaka kuvuga muribuke itegeko twaba twavuze ryo gutorana iryo tegeko ryo gutorana uyu mwana w'umukobwa nawe turayize akaguma ngaho muhira akaba afite agatungo yiwe akorayo agakoresha aka kazi muribuke ko umwana wawe wewe mushinguwe umumenyesha amakuru umwana w'umukobwa azotorana muko umwana w'umunyagihugu umwana w'umwirimizi uwo mwana ntazotorana itungo rya ibyo ni ibintu bikomeye cyane byo kuvuga kuko umukizo ngaho mu miki abana b'abakobwa bazotorana ko twebwe twarize amashuri turabizi ariko ujya mu fashion mu Kirundi rijya tere ko ndiwe nyabaza gusumba ni ukuvuga rero yuko itegeko ryo kuva mu kabari bakariraba neza kugira abana aba bakobwa bo mu Kirundi batorane nibo bakeneye irya tungo kuko niryo ribatunga bize cyangwa batinze
madamu Kwizera Afonsine mwavuze ikibazo gihambaye cyane ngo se cy'imico iyo si imico ikwiye guhinduka
imico guhinduka ni kimwe ariko tukagerageza kuguma turaba ntiduhave dusohoka cyane ngo imico n'imigenzo y'ikirundi ngihave yibagirwa kuko ntitwohava duca tuza turajana n'amajambo nuko akaranga hagiye gutakarana aho bishya biba ibindi bintu ariko hariho ibyo umuntu ashobora kubona ati ibi bihebwe ntibyobuza yuko akaranga cyangwa umuco w'u Burundi uguma utigamwe ariko hariho nk'ibi bijyanye by'uko umwigeme nawe ategerezwa kwiga agashika kure kugira ngo mu bijyanye n'iterambere ashobore gushika aho umuhungu cyangwa umugabo ashika ugambe rumva ico co kwiga bakaminuza n'ikintu gikomeye cyane ni navyo twebwe mwishira hamwe ajapfa tugerageza guhimiriza ubaruka kwacu kugira ngo bareke gucira amashuri hagati bige ntibihutire kubaka kuko bimaze kugaragara yuko abakobwa batari bake benshi batabandanya muri za kaminuza kugira ngo bige ibyo nabyo bigaca bituma no mu kuca muri za nzego zifata ingingo abigeme n'abakenyezi uca usanga ari inkewa kubera ko tutaba twarize nk'ibyo vyigwa tuwuhinga nko mu burimyi uca usanga ata aba enjeniyeri barimwo gutyo ugaca usanga tuguma turi inyuma rero kijanye n'imico kwitondera ku buryo tutahava dusanga turiko turatakaza kose akaranga ku Burundi ariko tugahimiriza ku buryo umuco n'umugenzo bitari inzitizi
mufasani la emlina w'imana ikibazo c'imico mukibona gute mugereranije n'ukuntu coba kiri nk'intambamyi mu iterambere rishitse canke mu kwishira no kwizana kwa kenyezi mu Burundi cyane cyane abari mu gihugu hagati mu Kirundi
murakoze cyane ikibazo cy'imico n'imigenzo ni ikintu gitera ingorane nyinshi mu gihugu cyane cyane ku mukenyezi urazi ni byiza biroroshye kuvuga ariko gukora ibindi ngorane twebwe tumaze kuja kuri tere nje kubonana n'abatubonana n'abakenyezi batandukanye bo muri babirimizi urasanga iyo ntambamyi iracariho nkuko madamu Chironde yabivuze haracariho ikibazo bavuga yuko umukobwa ntashobora gutorana iwabo iyo ni ya migenzo twakuriyemo hanyuma ikindi naco ugasanga abakenyezi ntibaramenya uruhara rwabo mu rugo kubera iki twakuze tuzi yuko umukenyezi ari uwo gusya ari uwo kuvoma ari uwo gusasa ari uwo kurima ntazi yuko afite uburenganzira bwo kuja kwiga biriko biraza nk'uko madamu Alfonsine yabivuze bizofata igihe kuko changer la nature de moi ko bitoroshe ariko nk'uko mwabivuze abakenyezi bashoboye kugira amashuri nk'abareji n'abashoboye kwiga bakamba kaminuza n'ujanye n'amategeko arabije abakenyezi nibo bakeneye kuza barahaguruka kugira ngo abakenyezi tubigishe duhindure mentalite tubamenye hari ibintu byinshi anaganire n'abakenyezi bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania ejo hahise ibintu twaganiye barambwiye ati utubwiye ibintu byinshi tutazi tutari tuzi kandi arabarundi kazi ni ukuvuga rero twebwe abakenyezi baba barashoboye kuja mu ishuri ni uruhara rwacu nitwe duhamagarwa kugira ngo tubere imboneza ababene wacu tugira aho tubakuye n'aho tubasubije hanyuma ikindi naco naho tuvuga baremye ibirimizi urabona ikibazo dufise nk'abana benshi ingo nyinshi zarasambutse nuratanze ikiganiro ku wakangahe biheze ku bijanye no guharika no kugira ugasanga abagabo ntibakiguma mu ngo zabo iyo mico rero yarasambutse ahubwo jewe ndazi ukuntu twakuze twarutse muri za 60 na ugeze ubu hari ibintu byinshi biriko birahinduka aribyo bituma tuguma dusubiyemo kugira ngo dutere intambwe mu iterambere rero ko twagize agashanse nk'uko mwabivuze hakaba abagore bari mu nzego zishobora gufata ibyemezo nibaje imbere batwereke bacane icyo taratu bakurikire hama natwe abandi tugiye turazihanahana kugeza tuje kubyura uriya mukenyezi wo hasi twasize hariya mu minyaganyaga iwacu kugira ngo ubone ko natwe tumaze kugera aho tugeze tuhamushikane nawe naye urabona nk'abarongozi bakenyezi b'abategetsi baragenda bagaca bicarira mu ntebe hariya hejuru ntibabayaga nabo bangana umugabo usanga benshi tutasubira inyuma ngo tuze kuraba bari twasiga hariya hasi rero tutagiye hariya hasi nk'uko wabivuze mu ntango yuko umurimyi mwi umukenyezi mwirimizi ari we ntango y'ibintu byose naho tuzoshika naho tuzeya tukamara tutarahindura abo twari batwasize inyuma tuzokuma tufite izo ngorane n'imbogamizi ugasanga tudatera imbere mu byo twumva ko dushaka kugira dushike ku cyo twifuza
hari madame Regine Chironde imigambi myinshi mu bihugu biteye imbere nka Amerika usanga mu mabiro atandukanye reka abatetsi bo hejuru bahimiriza ko hoba ibitigiri bingana abagabo n'abafasoni 50% abagabo 50% abagore uyu mugambi kuko mwavuze n'umugambi ushobora gufata igihe kirekire ku byerekeye n'ibihugu biteye imbere ariko umugambi nk'uyu n'umugambi ubona ko abandi bategetsi bose bakwiye gushyira imbere bakaraba ukuntu abafasoni nabo nyine bogera ku rugero rumwe n'abagabo kuko biramaze kwigaragaza ko nko mu bikorwa byo kurondera amahoro ibikorwa byo guteza umuryango imbere eka imbere usanga kenshi na kenshi uruhara rw'abafasoni ari ntangere uyu mugambi muvuga ku iki ku byerekeye nk'ibihugu byacu
uyu mugambi ni mwiza cyane umugambi ni mwiza cyane kuko ikanda uko cyo bari bavuze abandi je nibaza ko mu guhindura ngo gendindura ntibiva hasi gusa ngo bimwe bigo tuko cyita societe civile gende himirize gira abakenyezi igiriki no je nibaza yuko ikihindura ikintu ni politique umugambi ukomeye ushikwe n'igihugu nabo abategetsi bakavuga bati kubyo bazi kuko barazi ubwenge abo muvuga twebwe tuzi ubwenge nabo barazi ubwenge bariba bakandika umugambi bukavuga bati ubure tubwira tuwukurikize niba ushaka iyo mugambi iyo migambi igiho hari ibyo bita amaplakenteno yandike kugira ngo umunyagihugare wumva ndaguhe nk'akarorero kera murazi ko twari dufite abashinga ntabi bari bafite abakenyezi benshi byavanywe ko na volonté politique icara abategetsi bashaka no muri mico hariyo imico ubu abategetsi bashaka kuyivaho yohava kuko bababonye ko ari mibi niko nshaka kuvuga nicyo utangure hasi gusa ngo dushire changement impinduka ntizuva hasi gusa itenda kuba hejuru igatera ururirimbo hanyuma bo hasi abakurikira bagakurikira hanyuma abaguverineri bagakurikira abamusanye bagakurira abandi bagakurikira hasi nawe twakumvisha ibya nyagihugu ata volonté politique ntibikunda nibaza ko le changement dans un impinduka mu gihugu ikogwa na volonté politique itanguye kuri strategie atibizomera gute kuko naguha akarorero hariho byinshi mu mico itabereye cyahavuye no kurongora abagore benshi
madame Kwizera Francine ko twabivuze hariho ibihugu byinshi n'Uburundi burimo biriko birashira imbere imigambi yo kunganisha ibitsina hari haravugwa ibice nka 30% haravugwa ibice nka gutya nk'uko twabivuze rero muri Leta Zunze Amerika n'ahandi ariko haravugwa cyane cyane ukuntu abafasoni bogira ku rugero rumwe haba mu kazi ikahaba no ku mishahara bahabwa uyu mugambi kugira ngo ushirwe mu ngiro n'ahandi handi mu Burundi harimo kugira ngo ikahabe intambwe iboneka mu kunganisha ibitsina mu Burundi ku bwanjye ubona aho kaguye
tewe ngerageje kuraba mu Burundi uko biri gushika uno munsi turiko turabikinguruka mbere jewe mboneye hakajyo gushimira leta mbyeyi leta nkotsi ihari ubu kuko ugiye kuraba ibice 30% abakenyezi basanzwe barekuriwe kugira baje mu nzego zifata ingingo bisa n'ibiri ko birarenga gatoyi kandi urabona yuko utwigoro tuguma dukogwa kuko uye biramaze kugaragara yuko mu itangwa ry'akazi baraba ubushobozi bariko barashyira imbere cyane ubushobozi haba mu gushyigikira abantu bariko biyungunganya mu migambi y'iterambere baraba icyo umuntu abashoboye rero ugiye kuraba kandi twari twameze nk'ababicako abakenyezi barashoboye n'ibitigirizo mu mashure birerekana rwose yuko abagore abakobwa batari inyuma rero nk'uko madame Regine ahejeje kubivuga politike niyo itegerezwa kwerekana uko ibintu bitegerezwa kugenda ari nacyo gituma naciye mvuga yuko nko mu Burundi dushimira cyane leta ihari kuko nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze kuvuga yuko uye batoraba icyo umuntu abashoboye rero ngaho jewe nk'uko bandahafise ndabona neza yuko haba mu gushyira abakenyezi mu nzego zifata ingingo nta nkeka ndabona ko tuzoba turi imbere kuko na ruguru iyo bagiye kwitoboza kenshi abakenyezi baratorwa ugasanga bari imbere cyane
Emeline Uwimana huko gukiki kugira ngo uyu mugambi watangwe mu Burundi n'ahandi hose ushirwe imbere ikawihuta kugira ngo buhoro buhoro haboneke ku buryo bwihuta ubungane hagati y'abakenyezi eka n'abagabo cyane cyane mu byerekeye ibisata nka byose haba mu kazi haba mu mashuri haba mu myuga akazi k'imyuga ikintu cyakorwa n'ikihe kubwanyu
murakoze cyane turavye mu bindi bihugu bariko barabishaka ko nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga abagore n'abagabo bagomba barangana akazi bagakorana ariko ego ibihugu byacu biriko biriyungunganya nk'uko abandi babivuze ntabwo turahashaka kandi bizodufata intambwe nini aho abandi basaba 50% seze mu Burundi hari hemewe 30% ariko kugeza ubu bamaze kuronka 18 by'abakenyezi urumva ndanyereka intambwe yo gushima kuko uva ku buso ukagera ku 18 ni intambwe ikomeye cyane hanyuma ibindi nabyo nubundi ingorane n'ibyo bindi by'imico yacu bavuga ko nta mugore ntabi ariko urabona yuko mugane wabo leta zerikwirakora cyane murazi ko nari kwita ku bakenyezi murazi ko hariho abakenyezi birimizi bagiye mu bihugu by'abarabu ukuntu leta yemeye kumva amaganya yabo itariki 3 z'icumi uyu mwaka yasinye amasezerano yo kugira ngo bakingirwe bashobore gukora akazi urumva ko biri mu buryo bwo kugira ngo babahindurire akazi nabo baduge bazoze baranga udufaranga tuboneka bashobore guteza imbere imiryango yabo hanyuma ikindi nacyo nuko hoba collaboration hagati ya leta n'abantu bikorera utwabo na regime de sécurité sociale ukuntu bashobora gukingira muri societe abantu bikorera utwabo na cyane cyane ku bijyanye no kugira ngo baduze ubutunzi ibyo nabyo kandi nkabishimira leta nta emirate na fidakora yahubwo no kuyifata mu bwo kugira ngo ikomeze kubandanya nabonye uyu munsi niba rejo imbaga bijya yejo barashyizeho conseil de dialogue ijejo kugira ngo abantu bashobora kugira dialogue sociale ndibaza rero yuko bari mu nzira nziza kugira ngo aho niho dukeneye kuza turashikiriza ibyo bibazo aho nicyo nabasaba ni uko leta mu byo bariko barakora ndazi ko leta ari jewe ni jewe nawe umugabo rero turakeneye yuko batoza barasiga inyuma abakenyezi nimba ari n'abakenyezi bo mu bihugu bo mu gihugu hagati turakeneye n'abakenyezi baba hanze kuko natwe turafite ingorane kugira ngo dushobore kugira icyo bahereje umunyagihugu wo mu Burundi n'umunyagihugu wo mu Burundi aba hanze turabikeneye turabyo dufasha tukarondera kadire tuba turavugiramo natwe nko kumwagize turi n'abashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo dushobore kuganirira n'abandi nabo tutashoboye kuduha umwanya ukwiye nibaze ko kudaturigishanya gutya tuje inama n'ingingo biri muzatuma bihindura ibintu ariko
murakoze ibibazo bijyanye n'abafaso n'ibibazo byinshi cyane ngo se tubitore umwanya kugira ngo dusubire kuyaga ku buryo bunonosoye ko ndabona akanya kagiye ariko imbere yo kudusoza yanashaka mpe umwe muri mwebwe akanya gatoya cyane rwose ko gutera kamu abafaso ni ko gutera kamu n'abashingantahe abagabo muri rusange mu ntumbero yo kuraba ukuntu ikibazo cyo kunganisha abafaso n'abagabo cyo kwihuta cyane rwose mu bihugu byacu dutangwe kuri regine rwamo akanya gatoya cyane munsi y'ubunutu
yagiye ndavuga gusa ko umuntu abuze umukenyezi umuntu aba yumva icyo tuvuze tuba tuvuze ababyeyi bacu tuba tuvuze ntituba tuvuze uwo mwubakanye tuvuze umukenyezi tuba tuvuze mushiki wacu tuba tuvuze mama masenge tuba tuvuze umuntu akomeye cyane mu buzima bwacu umuntu afite icyo cyiyumviro ko umukenyezi ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu aca yumva ko ingene amufata kuko n'umuntu akomeye cyane
namwe madame ira emeline wimana akanya gatoya cyane munsi muri tumwe akamumotera abashingantahe reka n'abafaso muri rusange mu ntumbero yo guteza imbere umufaso
jewe uko ndabibona ni uko abafaso n'abashingantahe abagabo n'abagore dufatana mu nda tukabona yuko iterambere ari rya twese atanwa kumiriwe umuhungu n'umukobwa hanyuma abageze mu nzego zo hejuru nkuko twabisabye murabe uruhara rw'umukenyezi murondere mushyireho inzego zitandukanye amakomite atandukanye kugira ngo ikibazo cy'umukenyezi citweho gusumba abashingantahe urazi yuko mwebwe turabaha kabisa uruhara runini turazi ko ari mwebwe bashefu b'imiryango bashefu b'ingo bashefu b'igihugu mugabo haragezaho mukimumenya yuko hakeneye yuko imico n'imigenzo bihinduka mukabona ko umupfasoni nawe ari umuhanuzi erega mumenye yuko behind a strong man there is always a strong woman ni ukuvuga rero abashingantahe n'abapfasoni bagiye hamwe byose turabishobora ni ukuvuga rero duhana agaciro twubahane haba ari mu rugo haba ari mu buzi no mu gufata amadesiziyo mwibuke ko umukenyezi ari kirumara mwibuke ko uruhara rwiwe narwo rukeneye gushyirwa imbere kugira ngo dushyireho twipfuza abarongozi rero namwe abarongozi b'abakenyezi mumaze kuja imbere nimwicare nimugende mushikirize ibibazo vya bene wanyu hariya muhereye kuri mwebwe mumanuka hasi kugira ngo umuco uvi ukuru ukwire hose tubone gushikaho twifuza mu iterambere ry'ingo n'igihugu murakoze
madame Kwizera Francine akajambo ka nyuma mu kanya gatoya cyane rwose namwe akamumotera abafasoni n'akamumotera abagabo kugira ngo ikibazo cy'ukunganisha abafasoni n'abagabo eka abigeme abakenyezi muri rusange n'abagabo itera imbere mu buryo bwihuta cyane rwose mu kanya gato munsi y'umunotuma
jewe icyo navuga kugira ngo abagore n'abagabo bashobore kungana mu bijyanye n'akazi ni uko mbona yuko bwa mbere abakenyezi bahamagarirwa kwiga kigira kabiri bagahindura mentalite gutera imbere hama abagabo nabo nabo nyene novuga ko ari nko guhindura mentalite bakabona yuko umugore atari uwo kwama ku munzu ari umurimo ntibone ko ari kwama kwisuka naho yoba uwize ntibabone yuko ari kwicara mu biro gusa ahubwo babone yuko nawe gusohoka akaja mu bindi bikorwa n'imbari kuri terrain bakamuha umwanya kuko hariho umugabo usanga afise umugore aja kuri terrain bitari mu bera intamba
Madame Fidela Francine, Madame Ella Emeline Uimana, Madame Regine Chironde, Ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro by'ingirakamaro muterere muri iki kiganiro. Murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Murabikengurutse cyane.
Murakoze rwose n'ikindi gihe mutubatumiye tubitaba.
Ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo.